Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Tubahe mwiriwe tunabaye ikaze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ashimikiye nini kuri ibikuru bikuru. Ingwara y'ibicurane irikirahungabanya imirimo itandukanye muri komine Kayanzi ntara ya Butanyerera. Aho ni nko mu gisata c'indero abanyeshuri baguma basiba ivyigwa nko ku munsi wa gatatu yindwi nyene hasibye abagera ku 2500 biga ku mashure yaba ba 50 yo muri iyo komine kubera ivyo bicurane bagwaye. Ivyifumbire ku barimyi bibandanya kwidogegwa n'abatandukanye nk'abo mu ntara ya Buhumuza basaba kwiyandikwa ry'abayikeneye ryarangiye ku munsi wa kabiri ryo na jana no kuyita tanga hagata urikomishira mwe rigwanya ibiture n'isesagwa ry'ubutunzi naryo nyene rirafise cyo rineguramwo. Abashingwa manza bahamagarirwa gufasha kuburanira abantu aho nikora n'imiburiburi rimwe mu mwaka nkuko babisabwa n'amategeko biri mu kamo kuburongozi kw'abashingwa manza bibujumbura ariko banyene kubwigwa bo babibona ko bikigoye. Ivyo byose ni muri aya makuru mwido nido mukanyisa se ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Matiya abona Yesu ijwi niyo dironkeje Imana.
Radio Indundi Culture
nongere ndabahe mwiriwe nari mpejeje kubibashikiriza mu ngingo nkuru zano makuru. Abanyeshure baba 2500 bo muri komine y'Indero ya Kayanza mu ntara ya Butanyerera nibo bakuru uyu wa gatatu batari batonze ku ishure biturutse ku ndwara y'ibicurane idasanzwe yatanguye kwibonekeza muri ako karere haraci hafi kiringo c'indwi zibiri. Nubwo atamuntu biravugwa ko amaze guhitanwa n'iyo ndwara benshi babona kwiri ku murindi munini kandi kabiri kirahihungabanya imirimo cyane cyane mu gisata c'Indero. Abayobozi b'Indero n'abavyeyi bagasaba abajejwe iby'amagara y'abantu gukora ibishoboka byose iyo ndwara igatorerwa umuti kugira irandagata ryayo rihagarare hanyuma imirimo ibandanye narangu gukuri kwamye. Aho mu Kayanza mu buraruko bw'igihugu twakure mugenzi wacu Jana Himana.
Iyo ndwara y'ibicurane ifata umuntu ashuha cyane akabura akayabagu agakorora akameneka umutwe nk'uko abarwayi babivuga. Nk'uko ibiharo duhabwa n'ubuyobozi bw'Indero muri komine Kayanza bivyerekana ku mashuri 50 yasabwe kuri uwa gatatu gutanga ibitigiri by'abanyeshuri batari batonze ku ishure biturutse kuri iyo ndwara. Abanyeshuri baba 2500 nibo bari basivye ku ishure ry'Indaro ryisumbuye rya Lise Kayanza. Ku banyeshuri 1060 biga kuri iryo shure abashika 436 ndatu nibo bari barwaye ndwara mbere hakaba nabashika indwi muri bo muri kino gihe bari mu bitaro. Hagataho abayobozi b'amashuri bamenyesha ko ibikorwa ku mashuri bitariko biragenda neza kubera iyo ndwara ituma haba abasiba kwiga n'abatonze ntibakurikire neza ivyigwa. Kuri ivyo mu burongozi bw'Indero muri komine Kayanza basaba abayobozi b'amashuri gufata ingingo zo tuma abana batabandanya kwandukizanya iyo ndwara mbere bamwe n'abandi bagereranya na corona mu gutaramukanya bakorana mu ntoki gukaraba kenshi no kudakororera ku bandi. Iruhande y'ivyo aba n'abandi mu barwaye iyo ndwara muri komine Kayanza basaba jejwe igisata c'amagara y'abantu gukora ibishoboka vyose kugira ngo iyo ndwara ishobore guhagarara imirimo nayo ibandanye kurangurwa nka mbere. Muri komine Kayanza n'intara ya Butanyerera Jean Heman kuri radio Indundi Culture.
Naye mu bijanye n'uburimyi bamwe mu barimyi mu ntara ya Buhumuza mu buseruko bw'igihugu babona ko rusansuma y'abarisha ifumbire yarangiye ku munsi wa kabiri w'iyindwi yarikwiye kujana no gutanga ifumbire kuko kubwabo kwandika gusa bidahagije. Abo barimyi nyene basigura ko badatahura ingene borihishwa amafaranga yose y'impeshi mu minsi icumi gusa ivyo babona ko bishobora kuba intambamye kuri bamwe. Fantaro Ntakarutimana ni mugenzi wacu akoreraho mu Buhumuza tugire kumuriri.
Uko bivugwa n'abarimyi bo mu turere tw'intara ya Buhumuza kwiyandikisha byonyine ntibihagije atamfumbire iriko iratangwa. Abarimyi bamenyesha ko icyerekwa ryayo rizoteza umwimbu muke kuko hari ibitatewe mu mfumbire be n'ibitatotahajwe. Uyu murimyi abona ko bari bakwiye guhabwa imfumbire narijye bari bamaze kwiyumva mu mbonakazoza gukoresha imfumbire nyinshi ishoboka.
Batwigishije ingene dukoresha umwavu ubu twariko turatera neza tujya mu mbonakazoza tutaronse uwo mwavu imbonakazoza biragoye kuzoyishikira. Imirima niyaza ngo itotahare kujya twamenyereye nicyo gituma rero umwimbu utacuba mwinshi umwimbu ucugabanuka kuko twahora turonka. Ice bigorana rero kugira dushikire neza mwiyo demirikarane bacho sanga byo hava bifata ubundi mwanya w'imbere yawe.
Eka numwe mu bafundi b'indimo Josette Nizigimana wo ku mutumba wa Gisoro amenyesha ko hakiri utungonongono mu barimyi tubaburabuza mu bikorwa byo kwiteza imbere barimwo. Josette Nizigimana amenyesha kandi ko hari n'abagombetse ifumbire kuri mikashe batashoboye kwandikisha udufuko baheraniwe.
abaza gusasomesha hari abafise amatike hari nabandi badafise amatike bayitwa ko bari hiye gira yuko wabakiriye kuri rimikashi ari bo bogenda bakabaza kandi urumva baca bajana akangonongono bibaza yuko nabo iyo angre batazohava bayironga
abarimye kandi banegura uko kuriha ifumbire y'imeje biko biragenda bakamenyesha ko bitangaje kubona hatangwa ikiringo cy'imisi 10 gusa kandi amafaranga kariwa yose kubgabo bizatuma benshi badahurumbira ibyo kugombora ifumbire gutyo umwimbo cy'ugabanuka ibuhumuza Pantaleo na karuti mana, hajiwe ndundi kilitwe.
Kubera reri zongora ni ziguma zigaru kamuita ngwariji fumbire mugi hugu. Ishirahamwe ulikome gishi nze kugwanyi witurile ni sesa ugwariju butunzi. Ribo na koko kuichari gwingora ni zirimu gisatachi nuhari bere kugira habone nke inyishirama. Mukigani rehaba menyesha makuru kuru yu wakane. Umukuru ilijo shirahamwe kaburiyeri rufiri. Yavuze kubu hageze kwa bafati ngingo. Bobi gani na nabo vjega vose kugira bihere.
Icyo ni kibazo kiri mu bindi ni bibazo by'intwari bereye muri rusange imonopoli mu butare monopoli mu muri agriculture monopoli byose bihabwa abantu umuntu kubera igiturire cyangwa imufite cyo mufara cyangwa ibindi nibyo biko bimeze ibintu bya monopoli amasoko gusa ibi nuko bikora ku bantu benshi ugacusanga abantu bariko baragira ingorane abene gihugu bobo ntibagira uko babigenza kundi bavuga ngo ko zivuga ico ngo zitambwa mugabo sinye bazo nibazo zivuza bazicuze ko dutamba ducuramye natwe jewe niyumvira yuko ivyo o ikazo cintwari bereye muri rusangi kujya wumva fomi bayihaye monopole niko nabandi babahaye monopole nikazo cha monopole rero nikazo cha bonne gouvernance muri rusangi ingene yatanzwe donc nikibazo kiri general kiri odora ya fomi fomi yenesha gutora umuti yonyene ngo nibikunda eka nikazo rero cha reforme profonde nuko abantu bari imbere y'abandi bumva yuko kamene ibyo bakora tubibona erega hari abatwiza ngo nibishoboze tubibona muga turabibona ndero rero twe ngatuvuga tuti leta ni yemere tugire debat kuri bibazo bihari
Radio Indundi Culture
amakuru yacu mu rurimi rw'ikirundi arabandanya ku isaha 12 n'iminota 25 z'umugoroba mushobora kumva kuri FM 88 n'ibice bibiri mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yaho cyanke 99 n'ibice 9 mu zindi ntara zigize igihugu cy'u Burundi mu makungu muratwumva kuri Indundi Kiritira kaburungu kome mu bijanye n'ubutungane ugwego rw'abashingwa manza b'Bujumbura ruhamagarira abashingwa manza gufasha mu kuburanira abantu aho nikora batabasavye amafaranga ako naka mukurongo y'ugo gwego ni mu gihugu gwego ruriko rurahimbaza imyaka 76 rubayeho mu Burundi Patrick Didier Nukuri avuga ko ivyo bitegekanije mu itegeko rigenga ugo gwego aho gyerekana ko umushingwa manza wese abwirizwa kuburanira ntaho nikora umwe buri mwaka araho warongoye ugo gwego amenyesha ko ivyo bikogwa ari ko umuntu abanje kwerekana urupapuro yahawe n'abajejwe intwaro gwerekana ko ari ntaho nikora koko tumukurikire
umunyamwuga umugwego gwabunganize b'ubutungane bigenga mu avoka akora isunze amategeko y'umwuga mugabo araheza akinjiza uburyo mbere akaninjiriza igihugu biciye mu kigo Ober nuko abashingwa manza babayeho mugabo inyuma yaho iritegeko ritugenga lirategekanya yuko umushingwa manza wese yunganira n'imiburiburi umuntu umwe ku mwaka kuvuga ku mwaka w'ubutungane ataco amusavye turaheza tukabwira abashingwa manza bakabijamo abitura butungane kandi turabafasha ku buntu muri byo nababwiye by'ubwitangira buntu kwabashingwa manza bacu aho kabiri mundwi ku cicaro c'ugwego rwaca hi Bujumbura twakira abantu bose bantaho nikora kugira umuntu afise amikoro make abe ntaho nikora murazi yo bica mu ntwaro mugabo naho bitaba byaciye mu ntwaro yumvise yuko yoshobora kudusigurira tukumva yuko koko atari umuntu ari buronke uburyo bwo kuriha kugashiruka bute kumushingwa manza turaheza tukamufasha kandi murumva ko bijanye n'amategeko y'igihugu aho itegeko ritugenga riduhimiriza ko umushingwa manza wese afasha umuntu wa mikoro make umwe n'imiburiburi ku mwaka
kuri ivyo abashingwa manza babona ko gufasha batishoboye byari byiza ariko hari kibazo c'amafaranga babwirizwa gukora mu mufuko wabo kandi gufasha bikogwa ku buntu mu nama yo guhanahana ivyumviro kuri ubwo bufasha abashingwa manza babona ko leta yokongereza uburyo bubigenewe ariko ahanashikirijwe n'ibindi bibazo bituma gufasha abantu nikora bidashikira benshi yotamira tuzi
aha kuri kibazo c'amafaranga bakoresha mu gufasha abantu nikora kandi bavuga ko nabo atamafaranga kwiye bafise nico cagarutswe ko cane uyu numushingwa manza Gilbert Nininahazwe wo mwishira hamwe ya Jebu Gendera ingingo yiyemeje gufasha mu vy'amategeko abatishoboye
muri ko barabara conjoncture économique
Nubwo mushingwa manza rambere Nsabimana ashima ko mu mahera leta ikoresha ku mwaka yiyumviriye gutegekanya uburyo bugenewe gufasha muri ico gikorwa asanga kiri make ni mu gihe hari abatomora ko ayagera ku 300,000 ari yahabwa abashingwa manza bariko baraburanira abantu aho nikora
Ubu ni only for the general ministère de la justice a une rubrique ambitieuse consacrée à l'aide légale on savait déjà que déjà le budget de l'état a quelque rubrique cache mukabo vraiment la somme est encore vraiment minime twashaka kwegongereza
David Kwizera arongoye igisata cha kaminuza y'u Burundi yatanze icigwa muri iyo nama na wabona ko leta yotegekanya amafaranga yabo bashingwa manza ahwanye nayo baba bakoresheje ico yise contrepartie muri migwi y'Ifaransa amenyesha ko mu gihugu ca Maroc ho hari bisata bijeje gufasha abatishoboye n'abakeneye gufashwa mu vy'amategeko kuva mu rwego rw'abashingwa manza ukaja mu bushikiranganje bw'ubutungane gushika no mu masentare umushingwa manza akora ivyo akaronswa gushika ku 2,500 vy'amadolari bivanye na sentare yakiriye urubanza ariko kubwiwe amenyesha ko kuburanira abantu aho nikora bikigoye kuko igice kinini cabo batazi ko ubwo bufasha buriho n'ababuzi bamwe bamwe batabwitabira kuko bagira amakenga ko mu nyuma bohava barihishwa amafaranga Patrick Diodone nibizi arimo batanze nawe icigwa kubijanye n'uburyo bw'amafaranga abahamagarira gufasha abantu aho nikora uko bashoboye kubgiwe igikuru n'uyo mutima w'urukundo no kubabara abandi baba babikoranye Gufasha mu by'amategeko abatishoboye nuko kubabarana bishizwe mu bikogwa n'uyo mutima ugusunikira gufasha uwo wese ari mu ngorane nico mubereyeho Ugwego rw'abashingwa manza bibujumbura rukaba rwiyemeje gushiraho igisata cargo kizohora gikurikirana imanza z'abatishoboye ndetse no gushiraho indwi yahariwe mwene ico gikogwa buri mwaka muntu mbere yo kumenyesha abantu ivyico gikogwa n'ibindi
Nayo mu bijanye na politiki umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriano Ndikuriyo aranegura ko habaye guhemuka kudasanzwe muri bamwe mu bajejwe amabanga mu gihugu mu masengesho umugambwe watunganije kuri uyu wa kane gitega ku mugwa mukuru wa politike Ndikuriyo abahamagarira nyabu na gushira imbere ubwizigigwa nayo mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahamagarira abarongoye imigambwe gushira imbere iterambere ryabo barongoye aho igitega iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu ni seti ntanguvu
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu nyigisho yashikirije abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi mu masengesho y'iminsi itatu yatanguye ku mugwa mukuru wa politike kuri uyu wa kane ko indongozi atari umunyakazi akorera ingero ahubwo abwirizwa kuba akarobero aho yisunze icivugo cy'ayo masengesho kivuga giti indongozi ziza ni itanga akarorero kubijejwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko abarongoye imigambwe hamwe n'amashengero babwirizwa gukora bitwararika abantu bajejwe mu kubateza imbere hamwe no guteza imbere igihugu aho yerekanye ko Uburundi ari igihugu uwo murima Imana yabaragije co kimwe n'indongozi gutyo ko murimyo yabo yose bahamagarirwa kwitaho ubuzima bwiza bwabo bajejwe ko kandi utabikora gutyo atazohunga ijisho ry'iyo mana nye n'umurima yamutumye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi rw'igihugu Reveriano Ndikuriyo Kuriyo yavuze ko hariho abajejwe amabanga bahemukiye intwari z'igihugu bakarenza urugero mu nyifato mu kugiturire no kugitanga kugira bashikire amaronka ya nariya mu kunyuruza itunga ry'igihugu n'ibindi umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yahamagariye abo bose bari muri ayo masengesho kwirimbura no kwikebuka baheze babizigigwa hamwe no kuba icyitegererezo c'ibikorwa byiza n'inyangamugayo gayo yavuze kandi ko igihugu gikeneye indongozi nziza abasaba gutyo ko ikoraniro ridasanzwe gutekanijwe ku munsi w'ugusozera ayo masengesho hojaho indongozi z'uyu mugambwe zibikwiye zigiye kurongora uwo mugambwe muri iyo myaka itanu iri imbere Anise Ntanguvu igitega Radio Indundi Culture
Anise Ntanguvu urakenuye ari no kuyo nkuru yawe turangirije kwa aya makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba ariko kuri mwebwe mwayafatiye hagati ndabibutse ku ingwara y'ibicurane irikira hungabanya imirimo ahatandukanye muri komine Kayanzi ntara ya Butanyerera aho ni nko mu gisata cindera abanyeshure baguma basiba ibyigwa nko ku munsi wa gatatu w'iyindwi hasi by'abagera ku 2500 biga ku mashure yaba ba 50 yo muri yo komine kubera ibyo bicurane bagwaye ivyifumbire kubarimye bibandanya kwidogerwa n'abatandukanye nkabo mu ntara ya Buhumuza mu buseruko bw'igihugu basaba kuyandikwa ry'abayikeneye ryarangiye ku munsi wa kabiri w'iyindwi ryo na jana no kuyitanga hagataho na uri komishirahamwe rigwanya ibiturire n'isesagwa ry'ubutunzi muri ico gisata rihabona mwagahaze abashingwa manza bahamagarirwa gufasha kuburanira abantu aho nikora n'imiburiburi rimwe mu mwaka nk'uko babisabwa n'amategeko biri mu kamo k'uburongozi bw'abashingwa manza b'i Bujumbura ariko banyene kubwigwa bo babona ko bikigoye nkengurukire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya nkengurukire kandi Matiyabo na Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane.